kumva neza ijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muri mwanya muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabasuhuza kandi bayi kaze makuru yacu ya mu gitondo. Muri territoire ya Nyiragongo abantu barenga 15 barashimuswe abandi babarirwa muri 30 baricwa mu byumweru bibiri bishize.
Ibibazo dufite bya kidnapping birebire cyane biradutesa biratubuza amahoro bikubujije umutekano biradutesa cyane kubona ngo umuturanyi wawe ndacyahafite ndamuntu yafitanye na w'imizozo ariko baze bamujane ku manywa nyaruhanga.
Abo ni bamwe bo mu miryango y'abashimuswe. Leta ya Tanzania irateganya gukingira imbasa abana bafite munsi y'imyaka 8 y'amavuko mu nkambi ya Nduta na Nyarugusu no mu ntara yose ya Kigoma. Uburusiya bwirukanye abadiplomate babiri b'Abanyamerika. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mukanya mugume hafi. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Uburusiya bwirukanye abadiplomate babiri b'Abanyamerika. Baraziriki nabyumva muri inkuru mugezweho na Thomas Kamirindi.
Mu itangazo yashyize ahagaragara, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya ivuga ko yahamagaje ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Moscow, Madame Lynn Tracy, imumenyesha ko abanyamabanga b'ambasade ye, uwa mbere Jeffrey Silin n'uwa kabiri David Bernstein, bagomba kuba bavuye mu Burusiya mu minsi itarenze 7. Ambasade ya Amerika i Moscow nayo yemereye ibigo ntaramakuru bitandukanye birimo Reuters yo mu Bwongereza kwiyi nkuru ariyo koko. Muri iri tangazo, Leta y'Uburusiya irega Silina na Bernstein ibikorwa binyuranyije n'amategeko, isobanura ko bakomeje gukorana n'umwenegihugu w'Uburusiya witwa Robert Shonoff. Uyu Robert Shonoff yakoze imyaka irenga 25 muri konsula nkuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Vladivostok mu burasirazuba bw'Uburusiya, kugera Leta y'Uburusiya iyitegetse gusezerera abakozi bose bayo b'abenegihugu cy'Uburusiya mu 2021. Leta y'Uburusiya ivuga ko Silina na Bernstein bamusabye kubanekera no kubaha amakuru ku ntambara y'Uburusiya muri Ukraine, igisirikare cyabwo n'amatora y'umukuru w'igihugu azaba mu 2024 mu Burusiya, nabo bakamuhemba amafaranga. FSB, ikigo cy'ubutasi bw'imbere mu gihugu, cyataye muri yombi Shonoff mu kwa gatanu gushize.
Hunter Biden, umuhungu wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden, ejo kwa kane yagezweho ibyaha byo ku rwego rw'igihugu byo gutunga imbunda atabyemerewe mu gihe yafataga ibiyobyabwenge. Fideni Yongabo abafite iyi nkuru.
Ibyo byaha Hunter Biden yagezwe ko ejo kwa kane bije inyuma y'itohoza rimaze igihe rikogwa kuri we. Hunter Biden yagizwa ko yabeshye ku bijyanye no gufata ibiyayuramutwe igihe yagura ingoho mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'2018. Icyo gihe yari yemereye ko yari afise ibibazo byo guheba ibiyayuramutwe bizwi nka cocaine. Iyo ngingo yafatiwe ku rubanza abashikiriza manza bashinze muri sentare ku rwego rw'igihugu muri leta ya Delaware. Ariko harabakandi itohoza kuri Hunter Biden ku bijyanye n'imirimo yiwe y'ubudandaji. Umushikiriza manza adasanzwe akurikirana ugo rubanza yatangaje ko ibyaha byiwe byo kuba atatanze amatagisi ku gihe rushobora gushikirizwa muri sentare i Washington canke muri leta ya California ahaba muri iki gihe. Bibaye mu gihe abashinga mateka b'abarepublikane bariko bakora itohoza kuri President Joe Biden ku bijyanye n'imirimo y'ubudandaji y'umuhungu wiwe. Bagiza Hunter Biden ko yakoresheje izina rya se wiwe kugira akore ibikorwa by'ubudandaji mu mahanga bimworoheye. Yamara nta byemezo bigaragara ko President Biden yoba abifisemo uruhara barerekana.
Mu Butaliyani, ikirwa cya Lampedusa cyarengewe n'abimukira ibihumbi n'ibihumbi bamaze kwagera mu gahe gato. Inkuru mugezweho na Thomas Kamirindi.
Lampedusa ni akarwa gatoya gafite abaturage 600,000, ariko mu masaha 48 yonyine gusashize kamaze kwakira abantu bagera ku 70,000 bahunga ibihugu byo mu majyaruguru ya Afurika bambuka inyanja ya Mediterane mu twato duto. Meya wa Lampedusa Filippo Manino yatangaje ko byabarenze, asobanura ko basanzwe bafite ikigo kimwe rukumbi gifite ubushobozi bwo kwakira abimukira batarenze 400, naho Croix Rouge yo itangaza ko iki kigo kimaze iminsi gicumbikiye n'abandi bimukira 4,200. Kuri uyu wa kane kandi abatabazi bafashije abandi bantu 180 bari bafite ibibazo mu nyanja ya Mediterane babajyana mu cyambu cya Salerno mu majyepfo y'Ubutaliyani.
Ubufaransa bwohereje ingabo zabwo gutanga amazi mu kirwa cya Mayotte mu nyanja y'Ubuhinde. Muri icyo kirwa hari ikibazo gikomeye cy'amazi biturutse ku zuba ryinshi rihamaze imyaka itari mike. Fidel Niyongabo abahi inkuru.
Inteko z'Ubufaransa zikorera mu karere karimwo izinga rya Mayotte zizokorana n'abategetsi baho mu ntumbero yo gufasha abanyagihugu kuronka amazi. Iyo nkuru yatangajwe kuri uyu wa kane n'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'Ubufaransa. Abategetsi b'izinga rya Mayotte bafashe ingingo yo gukata amazi mu kiringo cy'iminsi ibiri iri hagati y'iminsi ibiri n'itatu muri iryo zinga riri mu buraruko ushyira uburengero bwa Madagascar. Niryo zinga rikukira Ubufaransa rikenye kurusha ibindi bice by'icyo gihugu. Ikibazo cy'amazi mu izinga rya Mayotte kiyongeye gucuka kibi cyatewe n'abimukira baza muri aya mazinga baturutse mu mazinga bihana urubibe ya Como. Aba ba mu izinga rya Mayotte ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye barakoze imyiyerekano hanze y'icyicaro cy'ikigo kijejwe amazi muri iryo zinga. Bafise ibimenyetso bivuga ko banyotewe. Hafi y'ibice 30% by'ababa muri iryo zinga nta mazi bafise mu ngo zabo, hisunzwe amakuru atangazwa n'abategetsi bajejwe amagara y'abantu. Atangaza ko ibitigiri by'abantu bageramiwe n'indwara yo gucibwamo n'izindi ndwara nka typhoid zari zihasanzwe ziyongeye. Abategetsi ba Mayotte baragenye muri iki gihe cici umutegetsi adasanzwe agenewe gutorera inyishu ingurikizi zikomeye z'uruzuba rukomeye utari bwibonekeze kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo icyenda n'indwi. Imvura idahagije yatumye haba urugero rw'amazi ruri hasi mu bubiko abanyagihugu bikorako mu gihe cici kuva mu kwezi kwa gatanu gushika mu kwezi kw'icumi na rimwe.
Perezida wa Zambia Hakainde Hichilema muri iki cyumweru ari mu ruzinduko mu Bushinwa. Fidel Niyongabo nanone afite inkuru irambuye.
Mu byamujanye mu Bushinwa ivyereke budandaje ibizi ubwa mbere yaragendeye amasosiyete akomeye cyane mu gisagara cya Shenzhen mu kiringo cy'iminsi ibiri. Mu ntango z'indwi Hichilema yaragendeye icyicaro cy'isosiyete Huawei ikomeye cyane mu byerekeye guhanahana amakuru. Abategetsi b'icyo kigo bamuciriye ku mayange ku bijyanye n'umugambi utegura abanyazambiya bakiri bato ku byerekeye ubuhinga bwo guhanahana amakuru. Violet Nyakunzu umwe mu banyazambiya bakiri bato bari muri uwo mugambi yatangaje ko ari rya mbere yiboneye Perezida Hichilema amaso mu yandi. Yavuze ko ashaka gukangurira abakiri bato kugira bijukire uwo mugambi werekeye ubuhinga bwa none ku bijyanye no guhanahana amakuru. Ahamagarira cyane cyane abapfasoni kwijukira uwo mugambi. Yatangaje ko muri Zambia abantu batari bake b'igitsina gore bibaza ko uwo mugambi ugenewe cyane cyane ab'igitsina gabo, ibyo bigatuma batawijukira. Asaba abantu b'igitsina gore kwikuramwo ubwo bwoba. Perezida Hichilema azorangiza urugendo rwiwe mu Bushinwa ku itariki 16 y'uku kwezi kw'icyenda arafise icyizere gikomeye ku ngaruka imigenderanire ikomeye n'Ubushinwa izogira. Yatangaje ko igihugu ciwe gishobora gukorana kurushiriza n'Ubushinwa kubera ibikeneye kurangurwa mu gihugu ciwe ari byinshi cyane. Zambia ikishimikira cyane ku buhinga bwa none kugira bifashe kurushiriza ugukora neza kw'inzego za leta hamwe n'imirimo y'ubudandaji mu gihugu.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Amashyirahamwe y'abaganga mu Burundi avuga ko muri iki gihe abakiri bato badashishikajwe n'urwego rw'ubuvuzi. Ibyo ngo bikaba biterwa n'umushahara muto abaganga bahembwa muri leta. Batanga urugero rw'umuganga wiga imyaka irenga 20 yose akajya guhembwa ibihumbi bitarenga 500 by'amarundi kandi akora amasaha menshi. Ayo mashyirahamwe agahamagarira leta kongera imishahara kugira ngo bigabanye umurindi w'abaganga bajya gukora mu bihugu bituranye no ku yindi migabane y'isi. Eroje Urika neza akomeza inkuru.
Amasezerano y'abaganga atunafuna tumeje bavuga ko yashimye gutanga umwihwezo kugira kinge ibintu bitarangara mu gisata cy'amagara y'abantu mu Burundi. Amasezerano yemeza ko haheza imyaka igera kuri 15 hafi mu Burundi abaganga baje gukorera hanze ku bwinshi, abiswe ko basigaye nabo bakaja mu bikorero utwabo amavuriro n'ibitaro bya leta bigasigara byera. Muganga Vincent yizigamiye yatwara sendikati NAPS ari nawe yasomye umwihwezo kuri uyu wa kane mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura yerekanye imbo nyamukuru zibituma anagira ko yerekana aho abasigaye bahurumbira.
Ni umushahara muto cyane uri munsi y'ibihumbi 500 ku kwezi bamaze ko imyaka atari mike kuva mu 2009. Bamwe baje gukora mu bindi bihugu abandi bakaja gukora muri amashyirahamwe mva makungu bita ONG, abandi nabo bakaja mu bitaro by'abikorera utwabo, abandi nabo bagahitamo guheba akazi bakikorera utwabo.
Kubwiwe hari ingaruka nyinshi mbi ziterwa n'uko abaganga baguma bahunga igisata cy'ubuvuzi bwa leta zirimo impfu zoshobora kwirindwa cyane cyane kubana n'abakenyezi.
Niba urajya abaganga ibyo bigatuma haba impfu nyinshi zishobora kugwira kandi twari ku rugero ari impfu nyinshi z'abana n'abagore bibakira kwa muganga zariko ziragabanuka kugwaruka aribo basubirira abaganga ntibasubira guhurumbira igisata cy'ubuvuzi bigatuma rero kandi kwivuza kw'abarundi n'abenegihugu bose bizimba kuko abo baganga baca baja kubarondera mu bitaro byigenga canke bakaja mu mahanga
ibyo leta irabizi mu nama shikiranganji yo mu mpera z'ukwezi k'umunani yemeje iminyanyuro y'itegeko ryotuma abaganga baguma mu gihugu hakaba n'abahinga bavura ku buryo cyane cyane abategetsi batahama barinda kujya kwivuza mu mahanga Prosper Ntarwamiye umuvugizi wa leta ya Burundi yasomye umwanzuro kuri radio na televiziyo z'igihugu kwa 31 kwa 8 guheze
gukora ibishoboka kugira ngo ibitaro n'amavuriro vya leta bikore nk'ivyo abigenga mu kwakira no gutunganiriza abavyitura icokorwa kugira ngo abaganga babahinga ntibabandanye baherera hanze y'igihugu gukora ibishoboka kugira ngo mu mwaka wa 2025 komine yose bifise ibitaro n'umuganga umwe n'imiburiburi kuraba mu bitaro biri ngaha mu gihugu ivyoshobora kwakira abantu b'abanyacubahiro bikaronswa ivyankenegwa kugira ngo ibyo kuja kwivuza hanze y'igihugu bigabanuke
muganga ndayizigamiye atwara syndicate nap asigura ko bigishoboka ko leta itubize ibintu mu buryo atangiza ibibazo byo fatirwa ko mu muturama
yararenga birashobora kosogwa bigategwa ubukundi kugira muganga abeho ukumuha uburyo bushobora kumubeshaho bugatuma adahurumbira hanze
ikibazo kivuzwe mu gihe mu Burundi muganga yize neza adasubiramo imyaka mike yiga ari 21 abashatse kongera kw'ibyo buhinga bagira iyindi myaka iri hagati y'ine n'indwi mu minsi heze abatari bake batangajwe no kumva umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD mugambwe uri ku butegetsi kaberanye ndikuriyo abwira urwaruka ko atacho bimaze kwiga cyane mu gihugu nk'u Burundi kubera atabajana ubuhinga biga ekana president ndayishimiye igihe yari kabonana n'urwaruka rw'imboneza ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yasanu waciye amazi abiga cyane asigura ko batamukorera uko avyifuza Isunzwe itegerejwe rya Amerika ryahawe n'amasoroko y'abaganga b'Abarundi bakorera mu bihugu by'u Rwanda na Kenya kuva mu 2014 abaganga b'Abarundi bagera ku 150 baragiye gukorera mu Rwanda nayo muri Kenya hajayo abarenga 50 bamwe muri abo barafite amavuriro yabo bwite abandi bakaba babitumwako mu kuvura indwara zitandukanye no kubaga muri abo cyo kimwe n'abandi bo mu Burundi hari uwundi muce munini wagiye mu Faransa igihugu gisa n'icyunyuguje abaganga b'Abarundi nk'uko amasoroko yacu babitubwira makomine atandukanye y'Uburundi urasanga umuganga mukuru w'ibitaro ari nawe muganga umwe rudende ahakorera ku bihumbi n'ibihumbi z'abanyagihugu biterwa n'uko abaganga benshi baba batahuza bagiye kwiga hanze cyangwa bize mu Burundi iyo baronta amahirwe yo kugenda badahiga imanga nk'uko amasoroko y'ijwi rya Amerika mu ntara zitandukanye yabitubwiye gusa nta bitigira inyezi n'abaganga b'Abarundi bari hanze y'igihugu twaronse kubera igisata kijejwe kubitororokanya mu bushikanganji bw'amagara y'abantu kitabashije kubiduha eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Abanyarumonge bahuye n'imyuzure y'ikiyaga cya Tanganyika bakimurirwa muri mutambara ya kabiri baratakamba basaba gusanirwa amazu abanyeshuri bakabona aho biga hafi n'ibikoresho inkuru ijwi rya Amerika yateguye yifashije abanywanyi bayo mu Burundi turayisomerwa na Thierry Vendayishimiye ari Kigali mu Rwanda
Mutambara ya kabiri ni kigwate cimuriwemwo abanyagihugu bahuye n'umwuzure w'ikiyaga Tanganyika mu makaritie amwamwe yo kumugwa mukuru wa Rumonge hari mu ntango z'umwaka w'2021 inyuma y'umwaka baba mu ishure y'imyuga hafi y'ikivuko cya Rumonge aho bari bimuriwe bahavuye bubakirwa amazu mu kigwate cha Mutambara ya kabiri ni nko ku birometero bitandatu usohoka igisagara cha Rumonge ugana Nyanza Lake muri ico kigwate cha Mutambara ya kabiri harimo bakenyezi ijana na mirongo umunani na batandatu, abagabo ijana na mirongo irindwi n'ugwaruka rungana n'amajana ane, bose bahurira ku mabomba abiri. Nta matongo bahawe asubirira yabo yatewe na Tanganyika. Haragwiriye kandi uturima two mu gikoni bimburamwo imboga z'ubwoko butandukanye. Amazu bahawe asakajwe amabati, ku mpande naho hakaba hazibijwe amahema. Inyuma y'amezi atandatu baba muri ayo mazu aratanguye kononekara. Amahema kubera izuba n'umuyaga ariko aratabagurika, ugashobora mbere kubona ibibiswe mu nzu kandi nto. Agatongo babahaye nako nyene karimo inzu n'akarima k'igikoni kandi nta mutekano ukwiyuhari. Habyarimana Majariwa twamusanze imbere y'ako kazu amahema yatabutse, ayibanamo n'abana umunani kandi itarenza ibyumba bitatu.
Nuronka utungira n'inkoko, nuronkera utungira gakwavu, nuronkera utungira gahene. Ya naho mugatunze mu nzu imbwa utaburanya heme kakakurira. Bo izo hema ziriko ziratabaguri. Nimbeho ije igusanga mu nzu. N'umwana aguma bandanya gwara malaria. Imbwa ziri ngaha zozo ingira zingana twege turi ngaha nyene. Zivuze mu ijoro urinda kwiruka. Hariho n'imbere twaziritse twagiye kuragira aho hepfo. Hamaze gupfamo zine imbwa zizirira kw'abana baziragiye. Hariho zizohava ziturira ko n'abana.
Niyo nkuru David nawe ayibanamo n'abana batanu, akaba afite imyaka 62. Ati umutekano turi mu nzu ntuhumuriza.
Nukuri nuko ikwije inzu honye nta kintu cyito ko kicingira kamaro ushaka gusiga muri iyi nzu, kuko n'amahema n'ubusa afise ugwenda aratabura icyo usize mu nzu cyose akacyabatwara. Ni ukuvuga natwe bibintu nkatu bibisa ahandi kugutinya kubera izi nzu z'amahema. Nabujya aya mahema yatangwe no gutabagurika muri iyi mvura hoho imbeza kumara abantu ni ingorane cyuri ingorane kabisa.
Abo bimuwe kubera umwuzure w'ikiyaga Tanganyika ni akazi baronka kuko baba kure y'igisagara, nk'uko Majariwa Habyarimana bisigura, bituma batazoshobora gusomesha abana biwe umunani.
Kuva ngaha uja mu Rumonge kugenda no kugaruka uri itike ya bitatu, bo n'amahera yo kurya bica bikwira bine, ubuririye uri kurakora akazi ukaza uraba muri kuracuruza hariya biteye bihomba. Ubwo buryo bwo kubigisha bukaca muba buke kuri abo bana, kuko n'ukubaho kubuca kubaguke. Nayo hariya mu Rumonge amatongo amwe twari dufise yarazamye y'ibikazi, twari dufise ifise tw'ibikazi naho twari makuruzi harazamye. Ubu rero uburyo dufise ni buto cyane cyane kabisa, sinovuga ngo bose bazokwiga batera imbere.
Uretse uko kuba mu mazi adashemeye n'ubukene, abanyeshuri baragize ingorane kubera kwimugwa bakavanwa muri karitsiye Kanyekoko bakimurigwa aho ku Mutambara. Kubera ari kure y'aho biga, ababyeyi bamwe bahisemo kubitsa abana babo mu yindi miryango mu gisagara ca Rumonge, bigaca bibagora gukurikirana indero yabo. Hari n'abana bahebye amashuri kubera urugendo rurerure, abandi barayoberwa nk'uko byashikiye Ndabanyewe Yase.
Ndiga mu mwaka w'indwi Rumonge kata mwaka uheze nahora niga kuri Rumonge ndava kuri Rumonge nshishiya yo kuri Rumonge kata nabandanije niga mbwana gumye niga ko nakunda gucegwa mu ntara cyangwa bayamaze mu ndi kandi cyica bituma nuko ndadubura ingorana nagize n'umwanya nk'uko cyo ku ishuri kugira kusubirayo rero bikangora kubera amasaha abageze kure nsubiyeyo ugasanga nkuye amata atandatu cyo bituma rero ndadubura.
Muri ico kigwati kandi havuga ubukene bw'ibifungurwa bituma abanyeshuri iyo bari mu ishuri badakurikira ibyigwa neza bakaguma bisinzirira ko canke bakagoyagoya nkuko bivugwa n'abarezi babo. Umubyeyi Ndayisaba Emeline aba muri Trokigwati ati
iyo umuntu ashonje n'ibyo akora byose ntibiba biri ku rutonde, nta mfungurwa zikwiye twashobora kuronka, kuko niyo uyeme itugiriye ubuntu ikadufasha niya ntica ntikize nyine none nk'abantu amajana ntibikunda. Kubw'ibyo nico bituma twasaba twatabaza yuko abantu baduserukira serukira bakadusabira ibijyanye n'imfungurwa, ibijyanye na deplasama n'ingenda abana bashobora kuba bo kwiga n'ingene twobandanya tubaho neza. Ego naho bitogenda kujya nka kera mugabo haronswe ibifungurwa bikwiye.
Uwo mubyeyi arasaba kandi ko abanyeshuri boronderegwa ibibanza hafi yaho baba, ntibasubire kuja kwiga mu mashure iyo mu gisagara ca Rumonge ari ku birometero bitandatu canke umunani. Asaba ko bofashishwa ibikoresho by'ishure kuko atamikoro basigaranye. Abajijwe intwaro aho Rumonge basigura ko bariko baradodora mu bo bafasha kugira ngo abo bimuwe n'amazi ya Tanganyika bubakigwe amazu y'amatafari abanyeshuri nabo baronse ibikoresho by'ishuri ku kibazo cy'abanyeshuri bifuze kwiga hafi yaho baba mu kigwati cha Mutambara ya kabiri Isaac Ndikuriyo ajejwe indero muri iyo ntara agira ati
kwandikisha abana ku mashuri yegereye aho bashoboye kuronka indaro uyu munsi hamwe hogira umubyeyi agira ikibazo cyo kuronka ikibanza cy'umwana iyo tubarira kugira ngo dufashanye kurondera aho umwana yiga kandi kamo tugatera abanyeshuri bo nyine ntihagire umwana n'umwe azosigara muhira atatanguye ishuri
no ku bijyanye n'inzara ifatira abana ku ishuri abajejwe indero bariko barasaba ko abo bana bofungurirwa ku mashuri biga ko muri wa mugambi wo kugaburira abana ku mashuri ku mutaga kugira ngo nabo bazoronka amanota meza nk'abandi
muri teritwari ya Nyiragongo abantu barenga 15 bamaze gushimutwa abandi babarirwa muri 30 barishwe mu byumweru bibiri bishize ubuhamya bw'abaturage n'abayobozi b'inzego zibanze baganiriye n'ijwi rya Amerika kwa kane buremeza ayo makuru agezweho na Jimmy Shukrani bakomera igomba
ati ni imwe muri groupe mazigize sheferi ya Bukumu mu teritwari ya Nyiragongo mu majyaruguru y'umujyi wa Goma muri groupe ma ubuharabarurwa imitwe itwaje intwari irimo Nyatura FDLR Mai Mai Wazalendo n'indi hungabanya umutekano w'iyi teritwari iyi groupe mihano umupaka ni ya Kibumba n'iri muri teritwari ya Nyiragongo ahicwa ambasaderi w'Ubutaliyani Luca Atanasio n'uwo murindaga Vittorio Lakovaski ndetse n'umushoferi wa mutwaraga w'umukongomani byari tariki 22 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2021 mu masaha ya mu gitondo kuri wa kane hagana saa 4 abantu babiri baturiye kibati bashimuswe bajyanwa ahantu hatazwi uyu muturage twasanze nyuma gato bibaye yabwijwe rya Amerika ko babikora ari abagize iyo mitwe yitwaje intwaro
ibibazo dufite bya kidnapping birebire cyane biradutesa biratubuza amahoro bitubujije umutekano twabuze niyo twiyerekeza kuko amanywa nijoro isaha bashaka yariyo yose baraza bakakujyana iyo bakujyaje nuko ubwo baragukubita baragutesa kugira ngo icyo ufite cyose cyari cyo cyose ukibahe
gushimutwa ko abaturage bo mu teritwari ya Nyiragongo bikomeje gutera icyo bakinsha abo bakongomani bavuga ko babikora ari imitwe yitwaje ibirwanisho
aba bashimutaga nabo bazalendo n'ibibindi byamabiyo biri kuza bitazikanye na guverinema nibyo biri kuza bikagira ngo bifate abantu kubata
biradutesa cyane kubona ngo umuturanyi wawe ndacyahafite ndamuntu yafitanye na w'imizozo ariko baze bamujyane ku manywa nyaruhanga bamujyane baje kumutesa bamujyane yutazi imari ye niba bamara kuyijyana babone bamugarure cyangwa niba batamugarura bamwicire niyo ngiyo dore bafite ibishimu byitwa ibiboro bajya bafungira mw'abantu
hari indi ntwari bauma umuturage wo muri groupe ya Munigiwe avuga ko bamwe mu bashimuta basaba amafaranga menshi bikarangira bisha abaturage
ubu babudutera no kubera abo bantu bazaga bakaza kugusaba nk'amafaranga wowe utagafite bakagiza igihe cyo kugema ngo bakwice rase ukabona udafite ako mafaranga ugatangira kugamba hano nagiye gupfa deja ariko ufite amafaranga ugatangaho bakakureka asanga tudafite amafaranga tukatesekera umu kubera baratujana niba tujanye tugize n'igihe cyo gupfa
madamu w'imana Janine umuyobozi wungirije wa groupe ya Kibati yabwiye ijwi rya Amerika ko abantu barenga 15 aribo bamaze gushimutwa abandi bagera kuri 30 baricwa mu byumweru bibiri gusa
turi kubura aho ukumva abantu baje kugufata ari mu gicuku bakakujana menye yo bakujanye ndakindi uje ufite cyo kubaha gupfira ugapfira cyangwa ufite aho ja kwihoza ngamafaranga ukaja kwihoza ukagatanga ariko na benji ndo bari kugaruka bakanabereyo ababaye kidnapper ni maketo fatanga 30 nabone bake ni benji cyane abapfuye tugafatanga 15
aba baturage barasaba leta kuvana imitwe yose yitwaje intwaro muri teritwari ya Nyiragongo kabajyana mu bigo bya gisirikare bitandukanye bityo amahoro agasagamba mu duce baturiye
ubuyobozi turabusaba badufashe cyane kubera turatesetse twabuze ubuhungiro aba bantu biyita aba magrupa arume abazarendo ngo n'abanyatura abandi ngo
mazina ni menshi cyane n'abana b'umungi n'indi bigeze babona amafundisho badusaidi bafata abo bantu babajyane mu formasi tumenye nimba ari guverinema iradutesa tumenye ko ni guverinema ariko atari kugamba ngo na amagrupe gaje gusaidi abanga ni nani cyo batwereka badusaidiye kuki nuko dutesa
atuyambaza guverinere uriho kukateganyo administrateur n'abandi bakuru boshe bakore ngufu zoshe
jewe no saba ubuyobozi bukadusaidi bukatuzanira abo kuducungira ubusalama kubera tuwatesetse cyane kubera ngabo bantu bo tutazi bazaga bakajana umuntu bamara kumujana nditumenya niba bamujanye he
tariki 8 z'uku kwezi undi mukozi w'ishyirahamwe Croix Rouge ufite ubwenegihugu bwa Kenya yarashimuswe n'abantu bataramenyekana uyu yashimuswe ubwo yari mu kazi yahajwe nka kiheru kamwe mu duce tugize groupe ya Munigi Croix Rouge ya Congo ivuga ko kugeza ubu nta makuru iragira kuri uyu mukozi wayo nyamara abaturage bakomeza gushinja ubuyobozi bw'intara cy'Ubu ya Ruguru kujenjekera ikibazo cyo gushimutwa kw'abaturage ku buryo babikora bumva ntacyo bishisha Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika igoma
tuve muri Congo Leta ya Tanzania irateganya gukingira abana bafite munsi y'imyaka 8 indwara y'imbasa babarirwa mu 22,533 bo mu nkambi ya Nduta na Nyarugusu n'abarenga 84,400 mu ntara yose ya Kigoma. James Jovin abafite iyi nkuru.
Uwo mugambi uje nyuma yaho uwo mugera wadutse mu ntara ya Rukwa mu gihugu cya Tanzania nyene ikaba ivurwa no mu bindi bihugu bibanye izo ncancho zizotangura gutangwa mu ndwiza ku kwezi kwa 9 turimo ivyo byemezwa na muganga Mariri Marugu ajejwe igikorwa cy'icancho muri komine Kibondo mu nama yo gutegura uwo mugambi yabereye mu biro by'umurongozi mukuru wa komine Kibondo kuri uyu wa kane bwana Marugu yavuze ko intumbero nyamukuru ari gukingira abana bose bari munsi y'imyaka 8 batuye mu nkambi z'impunzi Nduta na Nyarugusu n'ahandi hose mu ntara ya Kigoma mu gihe uwo mugera woba utarahashika
kwa wilaya Kibondo na kambini kwa jumla tunatarajia kuwafikia watoto 1,833
muri komine Kibondo no mu nkambi ya Nduta dutegekanya gucandaga abana 108,933 mu nkambi ya Nduta gusa dutegekanya kuzocandaga abana 204,553 ni mu ntumbero yo gukingira umugera w'ubukangwe maze kwibonekeza mu gihugu cya Tanzania no mu bihugu bibanye izo ncanco zamaze atanzwe iminsi yose gusa dukeneye kubona yuko abana bose baronka izo ncanco mu gihe hari abatajya kwivurira iminsi yose abana bama baronka izo ncanco z'indwara zitandukanye mu mavuriro gusa ikibazo ni uko abana benshi bashobora kutaronswa ncanco zikenewe cyane cyane mu babyeyi bibarukira muhira n'abatitayeho gutwara abana ku mavuriro aricyo gituma leta ibishyizemo ingufu kugira abana bose bacandagwe mu ntumbero yo kurwanya uwo mugera mu gihugu cya Tanzania naho biruko mwidogo ni mwinshi mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta mu gihe leta ya Tanzania yagabanije ku rugero runini imfashanyo za nkenerwa itanga ku mpunzi harimo ibijyanye n'ubuvuzi bemeza ko igituma abana benshi bo mu nkambi bataronswa incanco zikenewe mu mibiri bivana n'uko benshi mu batwara abana babo ku ivuriro basubira muhira batavuwe bivanye n'ibitegira ibike by'abaganga mu gihe abakenewe kuvurwa ari benshi bigatuma ababyeyi benshi baheba kwirirwa ku ivuriro
mugandi cyo bagiye mu ndatonzi cyo gihe ndatonzi kwenda ratonzi iminsi 3 ntwaye umucyuko ngaho akurikirwa n'uryo cyo zaze birambabaza gose kwe niho ndashye ndivumurira ko nyene sinzi bibe ko ndagaza kuvurirwa
urabona ko tonda sajya ntebe abakacha bazana nk'ibipimo bakapima gatete ugategera ko baguhamagara ngo bafashe ariko bakuvura ukabura
seko ndaragiye n'igihe kimwe kweri ndagana nyine ndicara ndakana zinshi mu gatondo arasimba yongera kandi aragira arazarakira amakanyina arapima arantwarira agira ku muryango iyo mwana ndatanya ntavuwe kweri ndaciye ntaha ntavuwe iyo miti ndasenda gusubira yo kandi kandi arayigumije yo mbere
muganga Mariri Marugu avuga ko iyi ndwara yanduzwa biciye mu mazi yo kunywa cyibure ibiribwa byagiyemo umwanda w'uyigwaye indwara y'ubukangwe itera ubumuga cyibure urupfu ari nacyo gituma leta ya Tanzania ibishyizemo ingufu mu gukingira abanyagihugu cyo kimwe n'impunzi zo mu nkambi za Nduta na Nyarugusu kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi ya Amerika
bibutse inshuti z'ijwi rya Amerika ku iyi ari radio yanyu ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika. Kuri interneti ni kuri waishatu akadomo radio yacu vewa akadomo com. Mwadusanga no kuri Facebook na YouTube vewa radio yacu. Shuti banguanyi ibiganiro radio ijwi rya Amerika bateguye kuri iyi saha na habihumurije. Mwakoze rero kubana natwe kandi ntimuze gucikwa n'ibindi biganiro biza gukurikira. Bakoze bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashije kubibagezaho. Byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije afatanije na Edi Rwema. Nadia Taha ni washyize hamwe amajwi. Naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye mwese tubifuriza amahoro n'amahirwe aho muri hose.